Radijwi ya Amerika isamiranirai Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mu makuru y'ibiganiro twabateguriye kuri no saha. Na makuru tubashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirinda no kugwanya ikiza cha coronavirus. Imyidogo ni myinshi mu ntunzi z'abarundi bari mu nkambi z'impunzi mu Buganda no muri Tanzania. Ni mu gihe imfungurwa bahabwa na HCR ziheruka kongera kugabanurwa.
Byaje nk'inkuru y'incamugongo kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi, abana bazodupfira mu ntoki tubabona, natwe ubwacu tumeregwe nabi.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari muri Tanzania afise amakenga menshi ku igabanurwa ry'imfungurwa nkeyi bari basanzwe bahabwa na HCR. Iyo nkuru n'izindi zo mu karere k'ibiyaga binini n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane, ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita yarakuyeho abagize sentare yubahiriza ibizwa shingiro inyuma yaho abanyagihugu bane biciwe mu myiyerekano yabaye mu mpera z'iyindwi. Abakuru b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali bavuze ko gukuraho abagize sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro bidahagije kugira igihugu kigarukane ituze. Bemeza ko batazohagarika imyiyerekano gushika perezida avuye ku butegetsi. Abakora imyiyerekano bamye basaba Keita ariko ubutegetsi kuva mu mwaka w'2013 kubuvako bamwagiriza kunanirwa guhagarika ubwicanyi bukorwa n'imirwi y'intagondwa no kunanirwa kunagura ubutunzi bw'igihugu. Igihugu cya Sudani cyaremeje amategeko abuza umugirwa wo guca ibice by'ibihimba byirondoka kubafasoni. Cyongera cyemerera abatari abayisilamu gusubira kunywa inzoga zirimwo umwambiro. Ibi byavuzwe n'umushikiranganji w'ubutungane ku munsi wa gatandatu. Ingingo ije guhindura amategeko ashimikiye ku idini rya Kiisilamu yari amaze hafi imyaka 40 agabanya ubwigenge bw'abakenyezi. Hambavu y'ivyo, akanama k'igihugu karongoye igihugu mu ndwi zibiri ziheze karakuyeho itegeko ryahora ribuza abakenyezi gufata ingendo n'abana babo batabiherewe uburenganzira n'umugabo wo mu muryango. Umushikiranganji wa mbere Abdullah Hamdoke yavuze ko izo mpinduka ari intambwe zihambaye mu gutunganya ukundi gusha igisata cy'ubutungane. Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina kuri w'Imana yavuze ko umusenateri umwe hamwe n'umushingamateka bafuye inyuma yo kwandura umugera wa corona. Yavuze kandi ko abandi badepite hamwe n'abasenateri 14 bandi w'umugera. Madagascar imaze gutangaza barenga 2,500 bamaze kuwandura barimo 35 umaze guhitana. Leta yemeza ko abandura uwo mugera bazoba benshi mu mpera z'ukwezi k'umunani. Tukivuga kuri uyo mugera ku mugabane wa Afrika, perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi w'Imana yarasubijeho amategeko abuza abanyagihugu gutembera mu ijoro, yongera abuza urudandazwa rw'inzoga. Ni mu gihe abandura umugera wa corona muri icyo gihugu biyongereye kandi igisata cy'ubuvuzi gishobora kurengerwa. Afrika y'Epfo ni cyo gihugu kibangamiwe kuruta ibindi bihugu ku mugabane wa Afrika, gifise abantu bamaze kwandura barenga 2,276 hamwe n'abarenga 4,000 umaze guhitana. Ingingo yo guhagarika urudandazo rw'inzoga muri Afrika y'Epfo yari yafashwe mu kwezi kwa gatatu, mu nyuma inzoga yongera kurekurwa kudandazwa ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu. Ramaphosa yavuze ko byagaragaye ko amasanganye mu mabarabara aterwa no kuboregwa yatumye ibitaro birengerwa n'abagwayi bikabura aho bishira abarwayi ba COVID-19. Ramaphosa yarahagaritse abantu gutemberanirana mu miryango kuko ngo bifasha mu ikwirakwira ry'uwo mugera. Ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika y'Uburengero CEDEAO naryo ryaratangaje ku munsi wa gatandatu ko ryahaye Nigeria ibikoresho by'ubuvuzi byo kuyifasha guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. Umushikiranganji w'indero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Betsy DeVos, yashikirije ku munsi w'Imana ejo ko amashuri abwirizwa kugururwa igihe abanyeshuri bazoba bahejeje ikiruhuko cyo mu gihe cy'iki. Ni mu gihe abandura kumugira wa COVID-19 muri Amerika barushiriza kwiyongera, na cyane cyane mu bice by'ubumanuko bw'igihugu. Umushikiranganji DeVos avuga ko adashyigikiye impanuro zitangwa n'abahinga mu by'amagara y'abantu hamwe n'abategetsi b'amaleta, bamwe bamwe basaba ko kugurura amashuri byoba birabangiriwe kubera umugira wa corona. Perezida Donald Trump ashyigikiye ko abanyeshuri bo kwigishwa iminsi itanu mu ndwi bari mu masomero aho gukurikiranira ibyigwa mu mihana yabo. Yavuze mu ndwi iheze ko ibyiyumviro bishyikirizwa n'ikigo kijejwe kugenzura hamwe no gukinga indwara bigoye gukurikiza kandi bitwara uburyo bw'amafaranga menshi.
Ayo n'incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwategurira mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Kuri site yacu ya internet turi kuri www.3@ radio yacu voa@.com. Facebook yacu na Twitter adrese ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubu naho n'umwanya w'amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Ibiro by'ishami mpuzamakungu ONU vyita ku mpunzi ku isi biheruka gufata ingingo yo kugabanya urugero rw'imfungurwa vyaha impunzi z'Abarundi bahungiye muri Tanzania no muri Uganda kuva mu ntango z'uku kwezi kw'indwi. Bamwe muri zo mpunzi bakeka ko ari ingingo yo kugerageza kubatahukana ku nguvu. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru.
Guhera muri uku kwezi kw'indwi, imfungurwa zihabwa impunzi z'Abarundi zahungiye mu makambi atatu yo muri Tanzania zaragabanijwe ko ibice 17%. Nk'ifu y'ibigori, umuryango w'abantu babiri wahora uhabwa ibiro 12, ubu wahawe ibiro bidashika 9 bikoreshwa mu minsi 28. N'ibindi bifungurwa nk'ubushaza, amavuta yo guteka, umunyu, ubuyi n'inkuko nk'uko vyerekanwa n'ishami mpuzamakungu hase gita impunzi. Zimwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Nduta zaganiriye n'Ijwi ry'Amerika zivuga ko ingaruka zigiye kuba nyinshi: inzara, indwara zituruka ku gufungura nabi mu bana, hamwe rero n'abazohitamo gutahuka kubera ubukene. Abo Barundi bikeka ko ari ayandi mayeri HCR n'igihugu cazihaye indaro bakoresheje kugira ngo birukane izo mpunzi zitahuke.
Izingiaga yemwe bakabandice turagowe twebwe turiko turaraba, twabonye ko ari umukenyuro mushasha mashi Tanzania yafashe bifatikanije n'u Burundi. Aha twirirwa turarira tuganya na tuziyo bizoherera, turakaba dusaba amakungu ko mwoduhagurukira mukatuvugira kuko turabona kweriko nibyo twahunze naho byaroye. Batureke kuko n'umukuza sibo badutumyeko, tubonye ibyahetse ibyo twari twahunze tuzokwijana. Akaba ari ibyo murakoze hamwe mwodushikiriza ka makuru.
Twebwe aha mu nkambi y'Induta urumva ko n'ubundi batahora baduhiza ikirenge, naho urumva ko bazigabanije. Nuvuga ko ari uburyo bwo kutwirukana kugira ngo nyene twiyomore dutahe. Nuvuga nk'ubu unye nk'ibyo bahora biruka kuduha, ngira ngo ufise nk'umuryango watuzana mu ntoki. Abana baza kudupfira ko n'inzara, mudutabarize mudusabira ababishoboye iyo ngingo yo kudufata nabi batwicisha inzara ihagarare.
No mu gihugu cyo Buganda ni nk'uko. Ishirahamwe HCR ryatangaje ko mu bubiko hasigayeyo imfungurwa zizoshika mu kwezi kw'icyenda gusa uno mwaka. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye imikambi ya Nakivale muri icyo gihugu zisaba abafasha HCR gusubira gutanga imfashanyo ku bwazo nayo n'amayeri yo kuzitahukana ku nguvu.
Icyo kintu turaciyamirije cyane, turaciyamirije mbega none tugiye kuba abande ko UNHCR iri kiravuga yuko uburyo bwayiheranye, kandi Imana yadutabaye ntibatwicire mu gihugu cy'iwacu. Nta mpamvu yo kuza gupfira ngaha mu mahanga barabe ingene bambaza abasanzwe babafata mu mugongo atari uko tuzopfa nk'ifu y'imigira.
Kandi turanabibona ko byaranatanguye kuko kubyo baradufashisha baragabanije kandi tumerewe nabi, ntibaduhe bivanye n'uburyo ahubwo ubwo buryo wa Burundi nko kwa Burundi kuva kera
byaje nk'inkuru y'incamugongo kuko nta bundi buzima n'ubundi dusanzwe tumerewe nabi abana bazodufira mu ntoki tubabona natwe bw'ubwacu tumeregwe nabi ni nk'uko bazaba badutaye mu ishamba hari hakiriho ibibazo byo kwigisha abana hari hakiriho ibibazo byo kubafungurira n'ukuri barabi basubire mu ingingo ahubwo badufashe gusumba uko bahora badufasha n'agafashanyo bahora baduha ko bari bakagabanije basubire baduze
ishyamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ryo ryose uko ribibona umuvugizi wa HCR muri Tanzania yabwiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika kuko kugabanura imfungurwa kwatumwe n'ikiza cy'umugera wa corona Edward Ogora mu butumwa bwanditse amenyesha ko icyo kiza cya corona cyatumye HCR rikoresha uburyo bwinshi mu gukingira impunzi ku kibazo cyo gushaka kwirukana impunzi HCR riremera ko rimaze kumva ko abategetsi batandukanye ba Tanzania n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bahimiriza abantu gutahuka nyamara iryo shirahamwe rivuga ko rishigikiye abatahuka ku gushaka kwabo kandi kwabo rizobandanya kubaherekeza gushika mu gihugu cy'amavukiro nk'uko ryatanguye kubikora kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi aho abarenga gato ibihumbi mirongo umunani na bitanu bamaze gutahukanwa ibitigiri bitangwa na HCR byerekana ko impunzi z'abarundi zisigaye mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ari hafi ibihumbi amajana atatu na mirongo icyenda muri Tanzania niho hari nyinshi abarenga ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bine hagakurikira igihugu cya Congo kirimwo abarenga ibihumbi ijana u Rwanda rurimwo abarenga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri Ubuganda nabwo burimwo abarenga gato ibihumbi mirongo ine n'umunani HCR rivuga ko rikeneye uburyo bungana hafi miliyoni amajana abiri na mirongo icyenda y'amadolari ya Amerika yo kwitaho abo barundi bose muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hakaba hamaze kuboneka ayadashika n'ibice cumi ku ijana vyayo Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi rya Amerika
mu nkambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania ntibashima iyo ngingo ya HCR mugenzi wacu James Joven kuri uyu wa mbere yatembereye iyo kambi aganira na zimwe mu mpunzi zahungiyeyo tubatega amatwi
ibijanye n'ipfunguzwa gifungwa twavyakiriye nabi kuko ugerageje kuraba bize gusongera isibe nizari ziriho nizari zikwiye ariko ugiye kuraba nawe wiyumvirire nk'umuntu ubayeho ku buzima bwo gutega amashi cyangwa ku buzima bwo kuvuga ati je ndapokezwe imfungurwa ibiro bine by'ibiharage nibaza ko atamuntu washaka kubijya iminsi mirongo ine n'ibiri no kuvuga ukwezi n'inusu ugiye kuraba ibindi nk'ubufu bagerageje gukura ku biro bishika bine ku muntu umwe ugerageje kuraba kandi nk'ikibazo cy'umunyusho cyo ntitukivuga n'ukuri kimwe gusa twari ko turaraba dusaba duti abantu benshi bagiye kubangamirwa ariko gusa nta mutima biduhagaritse kuko usanga ari ibi bya bindi biri muri bya bindi byihimiriza kuko mu kwirukana umuntu usima ko mubwire ngo genda hariho byinshi ugenda ukora twe tubifata nk'ari nka bya bindi byo kutwirukana
jewe nk'umubyeyi naryakiriye nabi ku mpamvu y'uko abana nk'ubu nimba saa sita wahora urondera ukabagaburira ubu ntugira gute ntubarondereye kandi kare twahora dupokera iby'ukwezi n'inusu bikwiye ntibyadushikanayo ubu naho babigabanije wumva biro shikanaye
nuko kuri imana twebwe turagowe ahubwo turagowe tugowe tugowe kuko nigihe tugezemmo sigiye kirima umuntu ari bushobora kurima n'udusogoro cyangwa ngo ari mutuntu twarutse twose dushobora kwimbuka mu ikami na bujya bitemerewe turi mu gihe cy'izuba kandi izuba ryamaze gutura n'ibyo byose byo umuntu yovuga ngo agomba kurima kugera rondere umujyango nuko kuri cyambere cyo kitubabaza turababazwa n'ukuntu ingya zapungujwe nubwo zapunguzwe bagashagerageza kuduha n'utwo dukeye baduha bakaduha ingya zitameze neza nk'ibiharage n'ubufukweri atari hamwe kuvuga ngo ibanga ngaje gupfundikira mu kinogo kugira abana ntibavugashigisha ubu kugira abana ntibapfa n'ukuri byose byarabotse
cyane byakiriye nabi kukubera dushoje ingaruka mbi ishobora gushikira impunzi abantu barashobora kwicwa n'inzara kukubera indyari ihe abana barashobora guheberega umwana yigajya atajya wumva yo kwiga gutya
kugiye kuraba nabo nyine uwo bibaha ntiboshobora kubifungurwa ahubwo benshi baratangara ukuntu tubayeho tukaca dusaba rero ingwara zigiye kudushikira nuko agiye kuba ubusuma bwinshi haba ubusuma bwo mu mazu haba ubusuma bwo mu ndimo ku barimye nukuri agiye kuba ubusuma bwinshi burenze ariko kandi ibyo bigakogwa ishyirahamwe PAM ntirize ngo risigurire impunzi irabwira ati mu kumeza aya hazoba ipfungurwa gifungurwa bivanye n'ingorane kanaka icyo nicyo twabonye iyo baduteguza kare nabo nyine ntitubona aho twokuye kuko ikibazo cy'imfungurwa nukuri kimeze ukuntu
baragabanije nyene ku rugero runini rwose kukubera turiko turaraba injyana inke gose bigiye kutubangamira cyane gose hamwe umuntu arotegerezwa kwiyomora yomowe n'inzara ku mpamvu yuko nta na hamwe tugenda gusoroma mu kijiji ntitujayo ntaho umuntu avuga ngo mu isoko arafise aho yoja gusuma naho yoba arose utwo yikora kakagira ntakagenda gusuma isoko yarabomowe rumva tugiye kubangamirwa gose cyane
ni muri bya bindi aba bene data duhereranye mu makambi ya turi mu makambi dupakanye nabo nk'abatanzania bafise imirimo iri indimo ziri hafi n'ikambi ni hahandi umwana atari ukwemera kwirirwa inzara cyangwa irara abone indimo mu Tanzania agenda kurandura umwimba atagahekenya rero ico kiro tuma haba ukwizegwa guke n'umubano muke hagati yacu twebwe impunzi n'abatanzania
ingorane zica gushikira impunzi urasanga kubera inja ziraguherana ugacitangura kwiba na utangwe kwiba ni za ngorane bashaka kumara gufata bagufata bakugusinzikariza ubuzima nk'abana bacu baze bafatira mu mirima y'abandi ukazogenda ngaragiye nk'ukurondera inkwi usanga arahuye asanze hari kigoti cyangwa ikijumbu arakimomoye baroza bamufata mu kwa polisi atinye n'umwana ninde urumvize n'izo ngorane kweri tugiye kuronka twebwe impunzi kubera nta kuntu bo punguza uko kose bagomba twiyomore nazo tagira iyo tujya none nibaraba ukuntu n'ukuri bo tubungabunga nk'uko batwakiye ubwa mbere bagire nte bagarukane agatima mpembera bareke kutwirukana mu buryo bwe nubwo kuko umuntu akwimyinga abakwirukanye
tugiye ukibazo cy'umunyu nacyo umunyu wo twavuga ko twigeze turonka kuko nk'umunyu umunyu w'umuntu umwe n'umurungu umwe nawo nyene watese nk'ibintu byo kuvanga tubwe nk'imbatsi n'ibiharage n'ibindi nibaze kuvyo bitokunda yuko ushaka kurungwa umunyu twe tugasaba duti ntibatwikishe inzara kimwe gusa mu gihe umuntu agifise ibibazo kuko umuntu nimba yarahunze arafise icyo yahunze benshi ndibaza kandi uwahunze ntumubwiriza ngo taha ahubwo arabona ko amahoro yabonetse agagirana agasubira mu gihugu cyamwibarutse imbe nyuma rero yaho bakiduhaye indaro twosaba yuko bo dufata neza bakangira bakadusubiza ku rugero twari ko baba bakoze
ahubwo ico mbona nibasaba nuko bosubira bakadusubiza uturibwa twashi tugasubira gupokera udukwiye nukuri bakadufasha cyane gose ku mpamvu yuko tutoyangaza umutima kugenda muri bijyana biriya kwipfuza ibi bitwokorera ngaha mu buhungiro
nukuri nasaba yuko botwongera indya bakadufasha kuko niyo fashanye dufise kuba twebwe impunzi ntitwoshobora dusabye yuko botukwiritse indya bakatwongera bishoboka no kuri bo biduha kukubera twebwe turi impunzi ntidushoboye ntitwoshobora ukuntu twogira ntitwosuma kandi atamahera tugira impunzi ntishobora kugira amahera
nuko ico tubasaba bagerageze barabe ingene bashobora kugarukira impunzi ku rugero bari bageze ko urugero bari bageze ko mu mezi aheze rwari rwiza ariko turabasaba kweri bagerageze bikubita agashi bakubita muri bya bigega nyine barabikubitamwo basubize ku rugero rw'ingeza ahora ku kandi bagerageze baturondere ingya zimeze neza
iyo myidogo ije mu gihe impunzi z'abarundi n'abanyagihugu b'abanyekongo barima mu kigobe cya Rusenda kiri muri teritwari ya Fizi bo bahangayikishijwe n'ubusuma bumaze iminsi buba mu mirima yabo muri ibi bihe impunzi zimaze amezi atatu zidahabwa imfungurwa n'ibiro PAM by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bitanga imfungurwa ku isi ahandi naho mu kiganiro n'urwaruka rusanzwe rukoresha imbuga ngurukana bumenyi ku munsi wa gatanu Perezida Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rufise ubushake bwo gukuraho icyuka kibi kiri mu mubano hagati y'igihugu ciwe n'u Burundi inkuru yateguwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Muri iki kiganiro mukuru w'igihugu yagiranye n'urubyiruko rugera kuri 20 rusanzwe rukoresha imbuga nkoranyambaga ni kiganiro cyabaye Perezida Kagame ari muri Village Rugwiro urwo rubyiruko ruri mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda abitabiriye iki kiganiro cyagarutse cyane ku rugendo rwo kubohora igihugu muri imyaka 26 banabaje kandi umukuru w'igihugu uko abona umubano w'u Rwanda n'u Burundi bihagaze muri iki gihe Perezida Kagame asobanura ko igihugu cye kitazagorana mu gusubiza uyu mubano mu buryo
mu baturanye ba b'u Burundi aramateka rimwe na rimwe yagiye agaruka cyangwa se yakomeje biratuma abantu batagenderana cyangwa batabana uko bikwiye ariko cyangombwa no gushaka uburyo ibyo byava mu nzira bigakemuka abayobozi bundi nicyo bashinzwe politike nziza n'ikivuga bivuga ko abantu ubundi tubwiriza ko abantu bakwiriye kuba babana bakaba bagahahirana ibindi byo kutumvikana by'urudaca nabyo bikagira uko birangira nicyo tureba rero nicyo twifuza ko twageraho n'abayobozi bashya bo mu gihugu cy'u Burundi ari Perezida Ndayishimiye n'abafatanije nabo mu kuyobora ubwo iyo politike niba ari ho baganisha kwe ntabwo bazasanga tugoranye kugira ngo dukorane nabo twumvikane nabo duhahirane ibihugu nk'ibituranyi tubane neza kuko ariko bikwiriye kuba bimeze.
Umukuru w'igihugu yanavuze uburyo yiyumva nka perezida w'igihugu ubwo yasubizaga umunyamakuru wari umubajije ku bijyanye n'uburemere bw'inshingano zo kuba perezida. Perezida Kagame yavuze ko mbere na mbere yiyemeza kwifatanya n'abandi mu rugendo rwo kubohora u Rwanda atatekerezaga ibyo kuba perezida.
Cyambere byose bitangira yanzira navugaga ntabwo nigize njya muri inzira numva ko nzaba perezida cyangwa ko ari nabyo mparanira no mu gihe njya kuba perezida na mbere yaho gato ntabwo ari ikintu nigize nge mvuga ngo ngiye kugira nya kugira ngo nshobore kuba perezida oya njye nakoraga ibyabaga binsabwa muri uwo mwanya bijyanye twari ku rugamba n'abandi benshi nari mfite umwanya wanjye ntangira mu musanzu nk'umuntu ibyo byose yenda biba uko igihe kigenda gihita ubwabyo bikaba ari byo bishyira umuntu mu mwanya runaka cyangwa mu nshingano runaka agomba kuba afite ntabwo ari uko nta hantu ubisaba ntabwo ari akazi nk'uko usaba akazi ukandika ibaruwa ukavuga uti nize ibi nazobereye muri ibi nanditse ahangaha ibaruwa ngo bampe akazi nta kazi nasabye yewe nta ko kuba perezida.
Perezida Kagame yanagarutse ku kibazo amaze iminsi avuga cyerekeranye no kurwanya ruswa nk'imwe mu ngamba zari zifitwe n'umuryango ayobora wa FPR Inkotanyi. Umukuru w'igihugu yavuze ko byakunze kugaragara ko nubwo uyu muryango ayobora wa FPR wari ufite mu mahame yawo kurwanya ruswa ariko asobanura ko hari ubwo adakurikizwa n'abantu bamwe na bamwe bo muri uyu muryango wa FPR Inkotanyi cyangwa hanze yayo. Yanagarutse ku mpanuro yatanze mu nama ya komite nyobozi yaguye FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu aho yibanze ku bibazo by'imyitwarire idahwitse mu bayobozi irimo kugereza umutungo no kuwukoresha nabi ndetse agaragaza abantu bamwe na bamwe. Perezida Kagame yavuze ko abayobozi bamwe yagaragaje muri iyo nama ataribo bonyine barangwaho n'imikorere idahwitse kuko bishoboka ko haba hari n'abandi ahubwo icyakozwe kigamije kuburira abandi kugira ngo bahindure imitekerereze. Umukuru w'u Rwanda yavuze ko ari umwanya mwiza wo kugaragaza ibyo yaramaze iminsi abona bitagenda byatumaga iterambere rikenewe ritagerwaho uko bikwiye. Yatanze urugero ku by'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yakunze kugaragaza igihugu gihomba ati ibihombo byinshi bisobanuye ibintu byinshi duhomba birimo n'ubuzima. Niba udafite imiti mu bitaro yagombaga kuvura abantu kuko umuntu yibye amafaranga yagombaga kugura imiti cyangwa se niba abantu bibye amafaranga yagombaga kugura ifumbire cyangwa se ibintu bitandukanye byagombaga guteza imbere ubuhinzi kugira ngo abantu babashe kwihaza mu musaruro biravuze ngo uri kwima abanyarwanda ayo mahirwe. Perezida Kagame yavuze ko mu gukosora ibi bintu yagaragaje ko inzego zimwe na zimwe zitubahirije inshingano zazo mu kubirwanya atanga urugero ku rwego rw'ubutabera. Minisitiri w'ubutabera mu kiganiro yaherutse guhitangaza amakuru kuwa gatatu w'iki cyumweru yemeye intege nke bagize muri iki kibazo ariko ashimangira ko bagiye kwikebura bagahagurukira abantu bose bamaze iminsi batunga agatoki baba baragize imicungire mibi y'ibya rubanda. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza kimwe mu byaranze isi mu mateka. Mugenzi wacu Venuste Shimimana arabidushikiriza.
It's Christmas time. There's no need to be afraid.
Kwitariki ya 16 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1985 ukuri stade ya Wembley I Londres mu Bwongereza ibikomangoma Charles na Diana batangije kumugaragaro igitaramo concert cyakozwe ku isi yose ikigamije gukusanya amafaranga yo kugoboka abari bugarijwe n'inzara muri Afurika. Icyo gitaramo rurangiza cyamaze amasaha 16 gikurikiranwa n'abantu barenga miliyari imwe mu bihugu 110. Ikoranabuhanga n'ubushake bwiza byatumye hakusanywa arenga miliyoni 125 z'amadolari yo kurwanya inzara muri Afurika. Igitaramo cyo gufasha ni igitekerezo cy'umunyamuziki n'umunyabuntu Bob Geldof ukomoka mu gihugu cya Irlande. Mu mwaka w'1985 yasuye Ethiopia amaze kumva ko inzara yari imaze kwica abantu 100,000 kandi ikaba yari yugarije amamiliyoni. Yamaze kugaruka I Londres yashyize hamwe abanyamuziki bo mu Bwongereza no muri Irlande kugira ngo baririmbire hamwe indirimbo yagombaga kugurishwa, bityo amafaranga avuyemo akoherezwa muri Ethiopia. Iyo ndirimbo bayise Do They Know It's Christmas, bati mbese bo bamenye uko Noheli yabaye. Kugeza magingo ya niyo ndirimbo yagurishijwe cyane mu Bwongereza kuko yinjije arenze miliyoni 10 z'amadolari.
Mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,073. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Aha ni naho dusozereje amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye Mukbile Yabaro yadufashije kwegeranya amakuru n'ibiganiro tubashikirije. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza. Murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye
igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu